bandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamirana na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri studio ya 16 muri kumwe na Joy Diane nahazwe ngiye kuremesha ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi. Amatohoza icatumye indege yo mu bwoko bwa Boeing 737 Max 8 yegukira igihugu ca Ethiopia ihenuka arakomeje.
Amahirwe bageze muri ya ndege aho nibyo nasenze uko byombi babibonye. Bura rero turi impamvu yageze ya agisida bafite amahirwe kuko flight data recorder yandi yandika biriya byose bibaho barongera bakabitsina bifikerekana uko byari bimeze mu kirere.
Uyu ni Bwana John Nkongori yigeze gukora akazi k'amatohoza kumanuka nzindege mu gihugu cya Canada, avuga ko amahirwe yo kuzomenya icateye impanuka y'indege yahitanye abantu 157 ku munsi wa Mungu ari menshi kubera akuma gafata amajwi ibera mu ndege kibita kirabura kashoboye kuboneka. Turabigaruka ko hanze hato mube hafi ya maradio yanyu. Akuna banza nkababwira muri make ko Jean Pierre Bemba yahoze ari cegera cy'umukuru w'igihugu muhari n'umuhari w'abarwanya muri ubutegetsi muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo aheruka kurekugwa mwaka uheze na Sentare Mpuzamakungu Mpanabyaha kuvyaha yagirizwa byo mu ntambara. Asaba iyo Sentare Mpuzamakungu Mpanabyaha CPI kumushumbusha ikamuha miliyoni 70 z'amafaranga y'abanyaburaya ku Kongo ubutunzi bwiwe bwononekaye igihe yarapfunzwe. Amakuru dukesha itorokanirizo rya Bongereza Reuters avuga ko umushingwa manza wiwe yabitangaje ejo kuwa mbere aho yashikirije inzandiko zemeza iyo ndishi zarungitswe muri CPI. Yavuze ko gufungwa kwiwe mu buryo butubahirije amategeko byatumye hari byinshi adashobora gukurikirana mu by'ubutunzi bwiwe bugizwe n'indege indwi, amazu atatu afise muri Portugal hamwe n'amatongo atanu manini manini afise muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ubwato bubiri. Ivyo rero ngo ko natashobe kubandanya bikurikiranira hagufi yarahombye cyane akaba ari nayo mpamvu asaba CPI kumushumbusha. Ibiro by'umukuru w'igihugu muri Algeria byashikirije ku mbere ko perezida Abdelaziz Bouteflika atazo kwitoza mu kiringo cya gatanu naho mu ndwi iheze yari yavuze ko azo kwitoza. Ivyo biro kandi vyavuze ko amatora yarategekanijwe ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa kane yigijwe imbere. Ikimenyesha makuru ca leta catangaje inkuru bwa mbere cavuze ko Bouteflika yagenye umushikiranganje w'intwaro mu gihugu hagati Noureddin Bedoui mu kibanza c'umushikiranganje wa mbere kandi amusaba gushinga leta nshasha. Bedoui asubiriye umushikiranganje wa mbere Ahmed Ouyahia yatanze imihoho kwa mbere. Bouteflika w'imyaka 82 yatahutse muri Algeria ku munsi wa Mungu inyuma y'indwi zibiri yaramaze Geneve mu Swisse kwivuza. Radio ijwi rya Amerika isamirana na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104.3, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25 31.41 ku mugoroba ni kuri metero 19.22 turi no kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com na Facebook VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Umukuru w'umurugutegura amatora ku rwego rw'igihugu mu Burundi Seni yahamagarira abanyamigambwe gukoresha imvugo zibereye muri kino gihe Burundi buri ko bwegereza amatora yo muri 2020. Tukume ku murongo wa telefone na mugenzi wacu Evariste Nziko Banyanka ariko arakurikira ibyino nkuru i Bujumbura. Amahoro Evariste ngahe i Bujumbura.
Namahoro Diane.
Ego akakamo umukuru w'umurugutegura amatora Seni mu Burundi yagatereye hehe hama akabwira abande ahanini.
Ako kamo umukuru w'umugwiseni Petero Caravere Kazihise yagatereye mu hotel Source du Nil akoraniye inama ihuza abagize umugwiseni utegura amatora ku rwego rw'igihugu abarongoye intara abaserukira imigambwe ine n'amategeko mu Burundi abahagarariye amashyirahamwe atawegamiye mu bya politike cyo kimwe rero n'abarongoye amashengero.
Hari ikibazo yoba cagarutse koko twumva harimo abanyamigambwe hakaba hari habakomeje kuvuga ko baburabuzwa ku rubuga rwa politike. Ibyo hari ico yoba yabivuze ko kuri iyo migambwe ivuga ko iburabuzwa n'abanywanyi babo bakaburabuzwa.
Icyo yavuze Petero Karavere Kazise ku bijyanye n'ibyo abanyamigambwe bavuga ko bidoza ko baburabuzwa n'abajeje intwaro mu gihugu hagati ni uko nabonye nagaruka kamambara kakavuga yuko uruhara atari urwa Seni ahubwo ko uruhara ari rw'ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu ahagatera atamo abarongoye imigambwe kwitsura ubushikiranganji bw'intwaro mu gihugu hagati asigura yuko mu Buseni wo ari umugwi ibyo by'ubuhinga ari umugwi ibyo by'ubushikiranganji mu ngiro amatora wisunze itegeko rigenga amatora ko direktora ryonyine.
Hanyuma hari kirangamisi kuvyerekeye amatora yo mu 2020 yashize ahabona bizogenda gute amatora azotangura ryari imyiyamamazo yo yibegare.
Kugira byana amatora mu Burundi hasigaye amezi 18 aha babamenyesha makuru canke abarongoye imigambwe bagize icyo babaza babajije icyo mu Gisenyi uri kurakura nimba koko umugenzi kigaye atari gito aha Petero Karavere Kazi arongoye mu Gisenyi yaremesheje abafite amakenga yuko uyo mwanya ukwiriye aho mbere yavuze yuko inyuma y'inama ya mbere ikoranye kuva mu mpera z'ukwezi kwa munani umwaka wagiye mu gisigiyeho yuko agiye gukurikira ibindi bikorwa byinshi ndetse no gushyiraho rero ikirangaminsi cy'amatora ari 2020 aha umurongoye mu Gisenyi akaba yavuze yuko bakirindiriye itegeko rigenga amatora muri kino gihe riri mu nama nshingamateka na nkingi z'amateka kugira abagemeze hanyuma umukuru w'igihugu aritere ku gihugu.
N'amatora azoba mu gihe hari abatari bake bahora bafasha igihugu cy'u Burundi batakigifasha hama umukuru w'igihugu cy'u Burundi yarahamagariye abanyagihugu kuza baraterera amatora akaba ari igihugu kizo yatunganya amafaranga azokoreshwa muri ayo matora. Senivuga ko ageze kurangahe barakwije canke baratoratora.
Ubuvugira umugeseni yabajije icyo kibazo n'abamenyeshamakuru ariko wewe ntiyashizeho ibintu cyari kivuze ko yavuze gusa yuko umugeseni mfite ibiharuro by'ifata ry'ibanze ashinzwe gushyira ahabona aho mbere yavuze ati ayo mafaranga azokoreshwa mu matora nta makenga ahari azoboneka nk'uko leta y'u Burundi yabyemereye yuko ibyo yasaba mu banyagihugu ahambere Petero Karavere Kazise akaba yishyiyeho gushika ubu atawundi mupartenere atawundi muntu n'umwe mvamakungu yitezweho kuzoterera amatora y'igihugu akavuga yuko leta yaremesheje umugwarongoye yuko amafaranga y'amatora ari 2020 azoboneka kandi atakuzeruye.
Urakoze cyane gose Evariste, nzi ko banyanka turikureke ubandanye ukurikira icyo gikorwa hama turaza kukugaruka ko ku makuru yacu yo hanyuma.
Murakoze nawe.
Tukiri ku makuru avugwa irya nini n'abahinga mu by'indege bakomeje amatohoza kugishobora kuba carateye impanuka y'indege ya Societe Ethiopian yahitanye abantu 157 ku munsi wa Mungu. Abo bahinga bemeza ko batoye agasandugu kirabura boîte noire mu Gifaransa gafata amajwi y'abadereva ku biba bibera mu ndege vyose. Mugenzi wacu Edi Gwema yavuganye n'umunyarwanda John Nkongori yigeze gukora akazi k'amatohoza ku mpanuka z'indege mu gihugu cya Canada amubaza iby'ingenzi abakora uwo murimo bahera ko bashakisha icateye impanuka y'indege.
Hari ibintu by'ibanze, icya mbere indege ibifite buri ukuntu ikorwa ni ukuvuga ba nyirayo bafite rutini ko bayobaye entretene. Ibyo rero nibyo kugira ngo yabanza kureba iyi ndege kapiteni hari ikibazo yaba aherutse kwandika kuko iteka buryo kapiteni ageze ku kibuga iyo ageze ikibazo ahita agishyiramo logbook.
Uwo ni umudereva w'indege.
Umudereva w'indege ba injiniyeri rero bari abakanishoro nabo bagahita babireba icyo kibazo bagomba kugikemura. Hari ibyo bagomba gukemura indege ntishobora kugenda batayikemuye. Icyo nicyo cya mbere baramaze bagafata ibyo bitabo rero nyine bakareba historike yabyo. Icya kabiri, buri indege iyo iguruka hari ibyo bita flight data recorder. Indege zose zitwara abantu barenze 10 zigomba kugira icyo bita flight data recorder. Flight data recorder ni icyuma gifata utuntu twose tuba mu ndege kuva ihagurutse, ubutumburuke ifite, vitesse ifite, uko ikase ibumoso, ukase iburyo, uko izamutse, uko imanutse. Ibyo byose bijya muri computer, izo computer data zikajya muri iyo recorder zikabifata byose. ikindi aho abadereva babicaye naho harimo aregistrer harimo voice recorder icyo baganiriye cyose ntabwo bemerewe kwikuraho
icyo ni icyuma gifata amajwi
ibyo baganira byose byaba iby'akazi byaba ibyabo kirabifata ni ukuvuga rero amahirwe bageze muri muri ya ndege aho nibyo nasenyuka isoko byombi babibonye bura rero ba investigators ba enquêteurs cyangwa abashakashatsi b'impamvu yagize ya accident bafite amahirwe kubera iki kuko flight data recorder yandi yandika biriya byose bibaho barongera bakabikina ndetse bakabishyira muri computer bigasimuletinga ikerekana uko byari bimeze mu kirere urugero muri make baratubwira yuko yabagize accident rwaciye muri 6 ihagurutse iyi ndege ihagurutse buriya ibaba niryo rizamura ni ukuguruka n'igisiga ibaba niryo rizamura indege zendege zipimanyira ngo hafi toni 88 ariko none ingufu zikurura ni za moteri hari ikintu cyerekana uko igomba kuzamuka mushobora kuba mwasubije bitanga ushobora kwagize ikibazo cya stalling niyo inaniwe kuzamuka kubera ko yazamuye ikizuru cyane hari angle batagomba kureba hagati baba n'umuyaga uyifasha kuzamuka babyita angle of attack bafite rero akantu kayipima kari ku kizuru cy'indege iyo kamusa gapfuye mushoferi ashobora kwibeshya akarenza ya angle kuzamuka icyo gihe ndagira story ariko afite ibindi bigomba kwibona iyo rero byapfuye nyine kwa kundi igarura inyibikirizo ikikubita hasi babiketse ariko icyo tugomba kuzirikana ni uko yabushoboye kuvugana na control tower abandi baziyobora ababwira ko agize ikibazo asaba yuko yagaruka hasi kugaruka hasi rero buriya ntashobora gupfa kubikora kuko ahagurukanye toni 80 harimo esansi buriya yari nka toni 20 ugeranyije ze buriya zingwa nke zira ndagiye ibyo nasomye zazingwa tone ebyiri mu isaha ibiri ibihumbi bibiri na mu isaha ni ukuvuga ntashobora kongera kurwanya esansi yose agihaguruka agomba kuyimena kuko agomba kumena kugira ngo agere ku biro byemerewe kurandinga kugera hasi nabyo naho ubundi yakukubita square uburemere amatina agaturika biriya byuma biyafashe bitaraninga igihe ikaba yapfumura amababa ni ukuvuga rero niba yarasabye kugaruka yagomba gukomeza imbere agakata ariko anamena esansi bavuze ko hari umuntu wayibonye hafi aho ngaho w'umushumba abereye mu misozi ko abonye iby'ibyotsi inyuma byinshi n'indi kongoboka bishoboka yuko uriya ni esansi ameraga ishobora kuba yarafashe umuriro wa moteri nyine igatangira gushyira hanze ibyo ntibishoboka
hanyuma se iyo abo bashinzwe gukora iryo perereza bagize amahirwe nk'uko wabivuze yo kubona ako gasanduku k'amajwi ndetse n'akandi gasanduku karimo ibipimo by'uko indege yazamutse n'ibyakorwaga byose igihe cyo kubisesangura no kumenya ukuri bafata nk'igihe kingana gute
amahirwe bayageze kubera ko babonye biriya ni ukuvuga barajya ahantu babisimuletinge barebe ukuntu azamukagura rero ikimara guhaguruka iminota 6 ni igihe gitoya cyane kuko niba yaranabonye ikibazo agihaguruka nk'uko bavuga ko yahamagaye control tower ntabwo ashobora no kongera kugaruka hasi ibyo twabivuze niyo minota 6 rero ibintu byabaye byose byagombye kwerekana cyabaye ari moteri barabona uko yakoraga ari indege barabona niba ari kubugambira ibumoso niba ari moteri yapfuye nabyo biragaragara urabona ikurikirana iri mu kirere ubureba uko ikora ntabwo rero kuko ngo byatwara igihe kingana gutya ariko nyine kubera izo mpamvu uko byihutirwa abenshi banazihagaritse buriya niba bayifite kuriya kuko niya analysis ntabwo yagombye gutwara igihe kirenze ibyumweru bibiri
Bwana John Nkongori ndagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya uduhaye kugira ngo usobanurire abakunzi b'ijwi rya Amerika ibijyanye n'indege impanuka n'ibyakorwa nyuma y'iyo mpanuka urakoze cyane
murakoze cyane nawe Bwana Rwema
Banywanyi bakunzi b'ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi Mu gihe mirongo ya FM yabifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira 2,325 9,685 9,815 n'11,995 Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630 15,460 15,675 12,530 naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 640 9,470 1,070 13,630 Ni ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa short waves tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Ijo gya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turabandanya n'ikiganiro wanyu mu ntara munamenyereye ko imisi yose nkano mangu no musi duca tubashikiriza ikiganiro cabanyedini n'abanyamasengero no musi tugaruka ku bakenyezi b'abanyamurenge bavuga ko bakumirwa mu nzego zifata ingingo masengero turi mu gihe gucu Burundi ijo rambo vyo ngo bikaba rimwe mu ngaruka zo kudahabwa ikibanza kingana n'abagabo mu kibano cabo muhinga mu bijanye n'inyifato yo mu kibano Toya Louise abona ko abakenyezi ubwabo bakwiye guhagararira ikibanza bamaze guhabwa ni mu gice kira kabiri ce kiganiro kiremesherejwe ibujumbura na mugenzi wacu Diane Ndonse.
Pastor Muzuri Alexi umwe mu banyamurenge turabaramukije.
Ndabaramukije amahoro.
Pastor Neza Consolé namwe bwe turabaramukije.
Amahoro neza cyane.
Ego turi kumwe kandi n'umwigisha Toyi Aloise umuhinga mujanye n'imico hamwe n'imibano akaba n'umwigisha muri kaminuza y'u Burundi namwe bwe turabaramukije.
Amahoro.
Ndaramukije mwebwe mwese mutwumviriza ku ijwi rya Amerika aho tuza kuvuga kubijanye n'imico hamwe n'iterambere ry'abakenyezi b'abanyamurenge. Pasteur Neza Consolé muri umwe muri abakenyezi b'abanyamurenge hari ikintu mubona kigaragara muvuga muti nkikiye kuba barakuriye muri iyo mico birabagora kubaho nga mufatiye kudashobora kwibeshaho kubera yuko iyo mico yababereye inzitizi kugira ngo bashobore kungura ubwenge bwabo.
Nko ngai Burundi navuga ngo uwonanirwa kugira ngo yiteze imbere abatabishaka. Kubera yuko miriye iramu permeta kugira ngo abashe gukora cyo ni kimwe ushobora ko waranimariye waracikije amashuri hano mu Burundi bujumbura muri capitale ushobora kwigugaheza cyo ni cyakabiri uhamahirwe rero arayafise ku muntu wese ushobora kumenya ko hari cyo nawashoboze dabora mu mutwe we n'ukumva ngo nanje ndashoboye ushobora gukora n'icyo umugabo wanje akora kandi dushobora gukora tukuba ku muryango ukarushirizaho kuba mwiza rero nga haramahirwe yose yorohereza umuntu kugira ngo abashe gukora mvuze nk'akarorero ku mukobwa w'umwigeme ndazi ko neza abakobwa bose biga nta numwe ukumiriwe uti gute nta nushobora kuvuga ngo wowe ndi wige ngo umuhungu ari we wiga ibyo birasanka ibyarangiye hanga mu Burundi kuko iyo bagiye biga imico basanze ngaho ibujumbura kanatsinde noneho ni muri capitale birevuga ngo uzonanirwa bishobora gutera umuntu kuko afite ignorance kutamenya ariko abashije kwebyerekwa neza akaza kuvumbura muri we ko haraho ashobora kuba yararenganye ashobora gutera intambwe kandi akabasha gukora ibintu bishobora guteza imbere n'ibyamuteza imbere nta navuga ngo ntanzitizi ihari keretse icyo novuga n'ubukene.
Nibwo bwo babubuza nk'abari mu ntara zitandukanye kuva ko bataje ku mashuri.
Yego navuga ngo nk'ahi Burundi ikintu cyabuze umuntu kwiga n'ubukene.
Yego isengero ntanzi tizizifise kuri iryo terambere ry'umukenyezi kuri izo nyigisho zitangwa amasengero.
Njewe nk'umukenyezi ndavuga ngo amashengero mu byukuri arafise uruhara runini kandi arafise ibyo ashobora kuba yirengagiza kuko urebye muri timu cyangwa amakomite afata ibyemezo mu mashengero ni hake uzasanga nk'umukenyezi. Icyo rero navuga njye ko ari inzitizi kuko ubundi shengero gita ku iterambere ry'abantu nicyo kintu cya mbere burya gituma umuntu abasha kumenya no gusobanukirwa no kwimenya cyane no gutera imbere ariko igihe kibona mu mashengero menshi ndavuga njewe y'abanyamurenge mu bafata ibyemezo muri komite zero yoboye amashengero udasanganywa abagore njewe numva kwa aho hantu hakira akantu kabuze gahaze kuko umugore ntarahabwa gaciro kwashoboye ko nawe yafata icyemezo
anashobora no kuvugira abakenyezi
wiwi ashobora kuvugira abakenyezi yewe ashobora no gufata icyemezo cyateza ishengero imbere nawe kuko afite ubwenge kandi bamimushizemo ashobora kubikora nawe kuko abandi babikora kuko nje niko mbyumva kuko iyo mbona rero mu mashengero ntagitigira cy'abakenyezi kirimo bari mu imbere mu ba komite bari mu ba pastori nje mbona ko hari ahantu babasize basigaye nyuma ni hahandi baraca batekereza nk'abandi bakera.
Ego Pastor Muzuri hano turi kumwe tubwira Imana ngira ngo abitubwira igituma byo byifashe gucyo mu masengero kandi hanini ko mwanavuze yuko imico y'abanyamurenge hanini amasengero asa nariyo ayafashe cyane mu ntoki.
Ubwa mbere navuze nti ishengero mu banyamurenge rifite ikibanza kinini ko nabantu bakunda Imana babaye mu rugo buzima bw'ukunda Imana no gusenga cyane rero umuco w'ijambo ry'Imana uri imbere abadamu kera byukuri nta pastor yabagamo ariko ntivyava ku muco zava kuvyizerwa nkuko hariho namashengeri no mu Burundi usanga mu yemera ko abadamu aba pastori ayandi ntavyemere rero kutabemerera ndivyari bihagaze ku muco n'uyu munsi wa none ruguru iwacu imurenge ubareba abadamu wa pastori hari abadamu wa eveke hari abadamu wa apotre hari abadamu ubuko barakora ibintu bitandukanye
ariko ntibaja mu nama nzezwa shengero
bivana n'amakanisa n'amashengero kuko hari amashengero ubwa mbere barafite ibyo barongoye barimo abadiakoni barashaka kuba bavuga butumwa bararongora ibisata by'abadamu ariko mu bungeri mu nama z'abungeri bivana n'ivyizerwa zo bitama confession de foi hari amadini uyu munsi wa none avyemera nanda atavyemera nico kimwe no mu Burundi ariko hamwe n'iterambere ko bagenda ba mu bisagara hari habavyemera birahari iwacu ruguru si byinshi ruguri wace murenge ariko ino mu bisagara hari ba pastor ba damu ariko si ukuvuga ngo n'umuco w'abarujije nuko n'uyu munsi wa none hariho byinshi biriko birahinduka na ruguri wacu kubera iterambere ko rirazamuka hariho byinshi babihinduka ariko mu makanisa mu mashengero bivana n'ibyizerwa bya buri shengero
yego professeur Toyaro yizimugerageje kumviriza ibiganiro hano murabona nk'abakenyeza abanyamurenge ikintu baba bakwiriye uye kugira ngo bashobore gutera imbere cyane cyo bari giki
n'ugufata ijambo kw'ijambo bamaze kurironka kino giye turimo barabaha ijambo iyo jambo rero nikurifata bakaryakira umufasoni akoresha ijambo rya cyane gose ngo ni agaciro yaragize ati mukera gufata ijambo byari bigenewe gusa umwana w'umuhungu ko rero kino gihe nabo bagira bati namwe marafise bwo burenganzira bwo kwifata ijambo no gufata ijambo rero ijambo gerekeye gufata ingingo uvyerekeye guteka n'utunganya ubuzima bwiwe
agashobora gutunganya ubuzima bwiwe akarengera izo nzitizi zaba zaramuboshe mu gihe cya kera
nzitizi aho mwazishize jewe siyo nazishize urabona ko turi ngaha mu Burundi burya kugira ngo umuntu afise imigenzo yakuriyemwo aje ahandi hantu ivyoroshe na gatoya naho umukenyezi yavuze ati aha inzi nyinshi zaravuye kuja kwishure birakunda rusirakunda burya ntivyoroshe cyane gose kuko urumva abafise imico n'imigenzo yiwe akagenda mu yindi mico n'indi migenzo yiwe kurahura rero imigenzo ku bandi kugira ngo urabe ingene woyusikanya ni wawe hanyuma uronke ikintu kiza gucuba ku buzima bwawe ni byoroshye na gatoya inzitizi aho nazibonye hari ishengero hari amashure hari amakomine byo byose nogana hose abantu bahanahanira imigenzo canke barabe ingene imigenzo ihanahanwe mu rungano no mu bantu ariko cyane cyane aho hantu ndiko ndavuga ni imigenzo y'umwana w'umurundi y'ikirundi ngaho urumva se umwana w'umurundi n'umwana w'umunyamurenge ikibazo n'ikirero nibajije mutima y'uwanje none aho hose hariho nogira nti agasunuzi barenza ko ku mwana w'umwige mu nyamurenge bagira bati kumbura babakeneye nabo nyine akantu agasunuzo twabafasha kugira ngo dutekane tutunganye ibintu bituma kwa mwana w'umwigeme yoroherwa yororanirwa kugira ngo nabo nyene kandi yiteze imbere kanamufasha bakanamufasha ndonogira nti agasunuzo barenza aho gatogira bamufashe kugira nawe rero aronke ikimufasha n'ikimusunika cyo kwiteza imbere nimba ruko bimeze agaca koresha ubwira n'ubwitonzi bwiwe kugira ngo nawe iteze imbere
tugarutse kuri ibinyene bijanye n'imico y'abanyamurenge umukobwa koko ntakiri ukiboneka yuko akamaro kiwe arako kuzana ubucuti mu miryango nuko kwakwiye kuja kubaka nyene hama akagura umuryango akanazana n'ubundi bucuti bwiyagiye kubaka
mu byukuri navuga ko byarahindutse ibintu bimaze guhinduka aho bigeze muri iyi myaka kubera yuko umukobwa nawe asigaye ashaka akagira uruhare cyangwa contribution yo gufasha umuryango we bivuga ngo ababyeyi wabyaye umukobwa ubu umubyeyi asigaye amenya ngo n'umukobwa wanje abashiye kwiga akarongorwa ashobora kugira icyo afasha mu buzima
n'icyo
navuga ko ari ikintu gikomeye cyane kimaze kuba mu bwoko bwacu kuko mbere nta waruzi kumukobwa yagira icyo yamarira umuryango wiwabo ubu ngubu abafite abakobwa bameze neza abo babyeyi nibo bameze neza bamaze kumenya ko umukobwa n'umuhungu bose umuntu yagize amahirwe akabaho neza yatunga umuryango wiwe rero nkavuga ngo hari bimaze guhinduka byinshi bimaze guhinduka bigaragaza ko hariho ikintu cyahindutse hagati y'umuhungu n'umukobwa ariko bitabuza ko abantu bakomeza kugira gute gufasha no kubona umwanya nk'uyu nguyu abantu bakabiyagaho kugira ngo umuntu wese nakari gasigaye yumve ko ibyo ari byose se umukobwa afite cyo yakora mu buzima bwe no ku muryango
cyane cyane ko abamaze gutera imbere cyane arabari mu bisagara kuruta abari mu ntara ahagati ariko professeur Aloyse yavuze ati jambo nahawe ko bajyakira ati ko iterambere ririko rirabazamo atari ku mukenyezi nawe niwe akwiye guhagarara nawe akakira iryo jambo akagarara mu kibanza ciwe
urumva kugira ngo umuntu yakire ijambo yumva afite ijambo kenshi arabyigishwa ego kugira ngo umuntu yiyumve ko umuntu wari uzi ko mu muco yarazi ko adashobora gufata icyemezo adashobora kugira ijambo avuga kugira ngo yeme nuko muri we dabora banza kumenya ko ashoboye ibyo nabyo rero ni ikintu cyo kwigisha
ninde akwiye kucigisha
kwigisha haba nko professeur yaravuze ati aha turi mu Burundi mu byukuri dufite ubushobozi butari bwinshi cyane kugira ngo tujye dukora amakonferansi y'abajene mubaciye kudufasha nk'icyo kintu tukigisha abana bato babajene n'abanyeshuri agakura ziti nanje ndashoboye azakura n'iryo jambo azarigira kuko umuntu utamuhaye umwanya nimba ngende umubyeyi mfise abana ariko kugira ngo umwana wanje yumve ko hari icyo ashoboye nuko muha umwanya no mu rugo akabasha kuvuga akumva ko afite ikibanza yavuga ijambo nk'ababyeyi tukajyumva kandi tukumva ko afite n'ibyiyumviro bizima bishobora guhindura ikintu ariko igihe batarahabwa uwo mwanya ngo yumve ko afite droit d'expression ashobora kuvuga ikintu n'abantu bakacyumva ati kumbe nawe ashobora kuvuga ijambo rizima kandi rifatika rero abataragram bisaba ko habamo ibintu byo kwigishwa kuko ikintu warerewemo kugira ngo kikuvemo ni processus ndende ugendana complexe nubwo uvuze ko bate buriya ndibangaye sinarengereye ariko hari yarafite ijambo rifite akamaro hagomba kuba rero inyigisho twebwe ari twebwe twigishwa ari nga mu Burundi turi badufasha mu buryo tukangurira ugwaruka rwacu kumva ko bashoboye uwo mwana w'umukobwa akazumva akashoboye yikugoje mu zego za politika agashobora kumva arashoboye yaje muri mu domaine yose social akumva ko ashoboye ibyo byamufasha kuko ibintu byose birigishwa
yego reka tukarukize kino kiganiro hano tubashimire pasteur Neza Consolé
murakoze
namwebwe pasteur Muzuri Alexis
turakengurukiye murakoze
mwigisha Toyi Aloyse nibutse yuko muri umuhinga mu bijanye n'imico hamwe n'imibano mukamwigisha no muri kaminuza y'u Burundi namwe turabakenguruke ku nterano yanyu
murakoze cyane
yego ndakenguruke namwe mwese mwariko muratwumviriza ku icwi rya Amerika aho twariko turavuga ku bijanye n'imico n'iterambere ry'abakenyezi b'abanyamurenge Diane Ndonse tuzosubire nk'iki gihe
Radio Ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu Radio Ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu
Arakoze mugenzi wacu Diane Ndonse kwico kiganiro yararemesheje Bujumbura cyo kimwe n'abatumire biwe mwakoze namwe bwe nshuti bakunze mwari muduteze abiri mwakoze kumviriza kino kiganiro wanyu mu ntara cuno munsi Magbiri ya Biro yegeranije amajwi Junior Redress na baradufasha mu hinga bw'ivyuma nanje Diane nahazwe twari kumwe kuri mikro tuzongere ejo nkaho twahereye tubasigiye kano karirimbo kijwe rya Amerika
Yala tanzi jambo, abarundi tuliruhutsa Mugushikiriza, icho tugona Tulayaga, tugahuza yo Kwitwi rya Amerika Radio, Ijwi rya Amerika Yabaye, isubizo cyacu Radio, Ijwi rya Amerika Yabaye isubizo cyacu Muguterera igihugu cy'Uburundi Yabaye isubizo cyacu Mugutanga ijambo mu banyagihugu yo Yabaye isubizo cyacu bakozi bakarorero batanga makuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose yo batavangura mu myaka imaze isamirana ibyiza gusa nibyo byayiranze